Ingingo y'umushikiranganje w'intoregati mu gihugu umutekano n'iterambere yagiye habona kuri uyu wa mbere ivuga ko ishami ryigenga Parsem gishinze gukebura leta mu kubahiriza intwari ibereye bisubiriye guhabwa uburenganzira bwo gukora ku mugaragaro inyuma y'imyaka hafi ibiri rihagaritswe. Utwari iryo shyirahamwe yemeza ko iyo ngingo yafashwe hageze kuko kuri we igihugu kiriko kirafata ingingo zo kunagura ubutunzi. Faustin Ndikumana avuga ko intererano za Parsem muri icyo gisata zari zikenewe.
Urazi ibyo twame tuvugana aho duhagaze ni ibintu bijyanye n'intererano bijyanye n'intwari ibereye no kurwanya igiturire no mu bijyanye n'ubutunzi uburoho n'amatavu y'amavuta kuko mu byo leta nshyashya ishyira imbere ngo haramubyumva hariho kurwanya igiturire kurwanya ba kaboko agasesa muri murumva yuko mu migambi umukuru w'igihugu yamara ikarashikiriza hariho ibijyanye no kugwiza umwimbu rorance economique ibyo nabyo muri aduka ibyo Parteme yazobereye njye numva ahubwo rero tugiye gukora cyane twisanzuye rwose kuko ibiri kubiravugwa na leta n'ibyo natwe dushyira imbere biriko birahura.
Inzego z'igihugu zari zahagaritse iryo shyirahamwe mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2019 ryagerejwe ko ryari ryataye intumbero ahubwo rigatandukira gucafuza isura y'igihugu n'abategetsi rikanabangamira amahoro n'umutekano. Icyo gihe amashyirahamwe yigenga yari amaze igihe yerekana ibijyanye n'ihonyango ry'agateka kazina muntu hamwe n'inyuruzwa ry'ubutunzi bw'igihugu. N'ubu Faustin Ndikumana atwara Parsem mu byo gishinze harimo no guhamagarira Abarundi guhindura ingendo yabwiyejwe ijya Amerika ko atazojya umunwa mu gushikiriza ibitagenda neza no guterera mu bisata by'intwari ibereye no kurwanya ibiturire.
Tuzotanga intererano twerekana ibyo bokosora ku nyungu y'igihugu cyacu twese kuko turiko turubaka tuguhezanyayo ari aba babitahura nabi rero ugasanga mu minsi iza ifashe ukundi mugabo ahandi ho twebwe inyungu z'igihugu turazibona ntitwavuga rero ngo Parsem ngo ahango ngo igiye kureka ibitagira gute umurongo ni wa wundi tunezerejwe no kubura dutuye ku ruhaka ryo kuko tubiterera igihugu ugasanga n'indi n'ibyo agati y'akazina muntu ibintu byose bigenda bitumya kubera n'ubukene wabwirayi.
Kuva umukuru w'igihugu mushasha agiye ku butegetsi yiyemeje kunagura imigenderanire ya leta n'amashyirahamwe yigenga amaradiyo ibimenyeshamakuru n'amakungu. Aha niho umuhinga yigenga ari Bujumbura yabwijwe ijya Amerika ku intango iriko igenda neza. Gusa yavuze ko leta yoteri indi ntambwe mu kurwanya kudahana ibyaha bikogwa na bamwe mu bari mu nzego n'ugwaruka rwegamiye umugambi uri ku butegetsi cyane cyane ibibangamira agateka kazina muntu. Ikindi muhinga yigisha muri za kaminuza atashimye ko amazina yiwe amenyekana yashikirije nuko n'amaradiyo mpuzamakungu nk'ijwi rya Amerika na BBC by'Abongereza yokugurwa kugira ngo bihe isura nziza igihugu. Ibi n'utwara Parsem yabigarutse ko asabira yandi mashyirahamwe yigenga yafuswe ko yoteza urigwa. Muri aya harimo nka Forsk, Focode, Akate Burundi, APRODH na LCP yose yaharaniye agateka kazina muntu akaba afunzwe no kwishyira no kwizana mu gushikiriza ivyiyumviro. Abarongoye amashyirahamwe yose barahunze igihugu. Umwe muri bo Gervais Nibigira icegeye cy'utwara LCP afise umwizero agasaba ko nayabo yoteza urigwa.
Rero iyo ngingo kisha yuko jana njia hizo nani mashirahamwe ya mashirahamwe ya achu ya haka nitsusha anghe ya wa ya fustu nanyi ni ashwa kuduwa kulikuwa kato kwa mkaragaro hama yungyo kani mingi ingo iza ifasha kuhiye nduri sura jijihugu sura jibutegeti tuafisi za yuko kuhiya ngu yu sura imene za gusumba nuko ashwa kuduwa na yuko na mashirahamwe ya anghe ya unyene ashwa kuduwa kulikuwa kato kwa mkaragaro kugira ngo atede imbere igihugu atede imbere reka zina muntu atede imbere kandi n'imibereho y'igihugu.
Iyo ngingo ije ukwezi kumwe gusa inyuma yaho mu gisata cyo kumenyesha amakuru naho urwego rwa leta rujeje gucungera ingene bimenyesha amakuru bikora CNC rwari rwarekuriye iradio Bonesha FM imwe mu zari zugawe zituriwe mu mwaka w'2015 gusubira gukora. Ibi ni bimwe mu by'umuryango w'ibihugu vya Buraya wari wasavye kugira ngo imigenderanire hagati y'Uburundi n'ivyo bihugu isubire kunaguka. Yamara igihugu cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika giheruka gushikiriza muri raporo kwakira ivyinshi vyo gukora mu kubahiriza agateka kazina muntu mu ntumbero yo kugarukana ituze mu gihugu. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.